Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda hano muri studio ya 18 isamira na Washington DC mikume na jewe Diane Nahazwe ndongereye ibiganiro vy'uno mwanya mu biganiro rero turabafitiye ikiganiro c'abanyedini aho baza kugaruka ku ruhara rw'urwaruka mu vyerekeye gutsimbataza amahoro tubabwira kandi impunzi z'abarundi zahungiye Kamanyura muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo zitaka gufashwa ni mu gihe amezi arenga biragiye kurumana tamfashanyo baronswa murabihagufiye ama radio yanyu. Ariko imbere y'izo nkuru zose nce ku matsonga naya ndi ndabafitiye ntarinze kubabwira mbanze ndababwire muri make ku igihugu cha Sierra Leone aho bukera kizindukira mu matora y'umukuru w'igihugu ayo bashinga amateka hamwe na y'abakuru b'imitumba umukuru w'igihugu Ernest Bai Koroma hazoba arangije biringo byo bibiri yemerewe nibwirizwa nshingiro mu gihe abakandida mu kibanza c'umukuru w'igihugu ari banshi abakurikiranira hagufi ayo matora bavuga ko ishobora kugorana yuko ku munsi wa gatatu agira uwushikana amajwi 55% kwijana asabwa kugira ngo umuntu atahukane intsinzi nk'umukuru w'igihugu. Amashamwe arenga 10 yaranira arenga 10 muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo yahamagariye abanyagihugu guhagarika imirimo ku munsi wa gatanu kugira ngo bagaragaze umubabaro w'abantu babo bishwe n'abajeje umutekano mu gihe bariko biyamiriza kuguma ku butegetsi kwa Perezida Joseph Kabila hawumwe kwibuka ko mu kwezi kwa kabiri tariki ya 25 abantu babiri bishwe barashwe mu myerekano yatunganijwe n'abakatolika ikabaye imyerekano yo kunshuro ya gatatu abantu 17 nabo nibo bamaze gupfira muri yo nkuko byashikijwe na Ekleziya Katolika hamwe n'ishamwe mpuzamakungu ONU. Abategetsi ba Korea y'Epfo bavuga ko umukuru w'igihugu wa Korea ya Ruguru Kim Jong-un yakiriye intumwa zo ku rwego rwo hejuru zarungitswe na Perezida wa Korea y'Epfo ku wa mbere bongera basangirira hamwe ni mu twigoro twa kidiplomasiya bamwe bizigiye ko ari nzira izoshikana ku biganiro amaso mu yandi hagati ya Leta z'Ubumwe za Amerika na Korea ya Ruguru. Izo ntumwa za Korea y'Epfo zari zirongowe n'umuhanuzi wa Perezida Moon mu by'umutekano zashitse i Pyongyang kuri no wa mbere zivuye se Ula. Radio ijugi Amerika murayumva kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda naho tukumvikanira kuri FM 104 n'ibice 3 ahandi mushobora kumva ibiganiro byacu ni kuri rugagwa internet kuri wezi 3 nayo kuri Facebook adresse ya Tunivewa Radio ya ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mikambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Nongere ndabahe ikaze kuno wa kabiri sentare nkuru y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko yaburanishije urubanza aho Burundi bwitwaye buvuga ko butemera umukuru w'inama nshingamateka w'iyo muryango. Iyo nkuru turayigaruka ko handi hato ariko tubanze tunyarukire Kamanyura muri territoire ya Barungu Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo aho bamwe mu mpunzi zahungiye ngaho ziyoboka umwigemeze biyangenda kumana kwera imyemerere yabo banse kwakira imfashanyo za RCR ubu barataka yuko bo kwemererwa bakakira izo mfungurwa ariko batiyandikishije. Mugenzi wacu Vedaste Ngabo yanyarukiye kuraba uko byifashe maze hadutegura ino nkuru.
Iyi nzara yugarije impunzi z'abarundi ziri Kamanyura mu majyepfo y'umujyi wa Bukavu ziyoboka ngenda ku mana Ezebia yagaragarira ijisho ry'abagana iyi nkambi. Dore ko mu marembo y'iyi nkambi usanga hari impunzi zigurisha ibikoresho byo mu nzu kugira ngo zibone icyo zifungura. Naho imbere mu nkambi aho izi mpunzi zari zisanzwe zitekera usanga hari abana bagenda batoragura tugori tuba twasigaye mu mashiga yaba bagize amahirwe yo kubona ibyo bateka uwo munsi. Françoise Ndayisenga umuyobozi userukira impunzi z'abarundi ziri Kamanyura tambagije muri bimwe mu bice bigize inkambi maze agaruka kuri iki kibazo cy'inzara.
ingene inzara yisha abantu yabaye amashiga yose ari gusa tacho yambaye kandi ari sasita abantu bari bageze aho bivuna umusasa urabona ko nta numwe yatetse urabatagira icyo bateka tumaze amezi abiri ataka imwe kimwe turonze utugore abakongomani bahora batufashisha batuba kidufise ko umutima twaraherengetse ubu nta na kimwe turonke ngira urabona ko n'abana bariko baravumbagura umunyota kaco harya usanga ari dutete bashizemo ngo barabe ko twoturagura
Muri izi mpunzi zirimo urubyiruko nazo zemeza yuko ibihano zafatiwe byo kwimwa ibiribwa kubera zanze kubarugwa hifashishije uburyo bw'ikoranabuhanga byatumye ubuzima bwazo burushaho kugenda buba bubi ahazikambitse Kamanyoro dore ko no kujya gushakira imibereho hanze y'inkambi bitagishoboka
ibihano badufatiye birarenze n'imiburiburi ubona abafunzi barabagaburira bakabaha amazi bwatwebwe ntacyo twakoze mugundo mwanya n'ibyo byose nta na kimwe ariko baraduha turagwara umuntu n'imiti ariko arayifata akayifatira mu nzara akayifatira mu nyota n'ibintu biteye ubwoba kabisa tukeneye yuko abo dushika ko bodushika akaba afise umutima w'urukundo kuko n'abari bagira ati babikoresha umutima w'urukundo sinzi nyine byogenda gira bishike ku buryo umuntu ashobora kuvuga yuko atokugaburira kandi mubona haturi ni nko mugasho naho nta kintu dushobora kwirenga dushobora gufata nta kintu dushobora guza kurondera twebwe nyine ku ngufu zacu bica biba ikibazo nico gituma ubuzima bugoranye rwose
birantangaza kubona umuntu ararira amazi akiririrwa amazi murazi iminsi tumaze ni ibintu nanje bintangaza rwose kubona atabantu barahwera turarira amazi tukiririrwa amazi umwana uramuha amazi nyine akirirwa akararira akaryama
nubwo biruku izi mpunzi zirimo izifite imiryango i Burundi nazo ziri Kamanyura zinyomoza amakuru avugwa yuko hari zifuza gusubira mu gihugu cy'u Burundi kubera imibereho mibi zibayemo
icyatumye duhunga wabaye umutekano twari dufise muke muri icyo gihe uno mwanya ntibiraja mu ngiro icyo gihe muntu ntako turinda kugwa iyo twavuye muntu yicwa n'inkoni akicwa n'inkoho canke yicwa n'ibindi no ngaho ariko bari gupfa kugupfa twokwemera gupfira ngaho abase kutwakira nk'abantu kugira ngo dushobore gukingira
hari amakuru avuga ngo hari abari gushaka gutaha kubera inzara iri hano
kuri ico nibaza ku bantu baba bashaka gutaha bari ngaha mu bisanzwe uko turi ngaha je nibaza ko atanumwe avyiyumvira kuko bamaze kwibonekeza yuko hari habataha kuko ntabo tubona uretse gusa ko umuntu atabona ko ari mutima w'umuntu mugabo turabona vraiment nta bantu bafise umutima wo gutaha kuko ngaha benshi turazinanyurana niyi kambi n'intoya ntabwo ari niya cyane ku buryo tutomenyana gusa je ivyo mbona nta bantu baba bashaka gutaha kuko iyo baba bashaka gutaha hajya nta gipolisi gihari cyo kubuza gutaha
si ikibazo cy'inzara n'ubuvuzi cyonyine kirangwa muri iyi nkambi ahubwo amahema izi mpunzi zicumbitsemo amaze gusaza ndetse n'abana bageze mu gihe cyo kwiga ntibiga usibye amasomo y'iyobokamana bagenda bahabwa tubamenyeshe yuko iyi nkambi ya Kamanyola ikambitsemo impunzi z'abarundi zigera ku 300 zarokotse ubwikenye zakorewe n'inzego zishinzwe umutekano muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo tariki ya 15 z'ukwezi kw'icyenda umwaka wa 2017 aho ubwo bwicanyi bwahitanye impunzi zirenga 37 n'izindi 117 zigakomereka ubwo zarimo zigaragambya zishaka kubohoza bagenzi babo bane barimo bashaka koherezwa gufungirwa mu gihugu cy'u Burundi ariko kuri none bakaba bagifungiwe mu mujyi wa Uvira Bedatse Ngabo ku bw'ijwi rya Amerika Kamanyura mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo
Ejo gya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda kuno wakabiri sentare nkuru y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko yaburanishije urubanza aha barundi bitwaye bavuga ko Burundi butemera umukuru inama nshinga mateka y'uwo muryango yo nkuru nayo nayice ku masonga nkitangura mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru ariko arakurikirana ivya runo rubanza Claver amahoro ngaho arusha
Amaro neza byane neza hazo.
Urubanza rwagenze gute hama Burundi busabiki kuri no saha ikigezeho ni cyane.
Novuga ko igice cy'ambere cy'urubanza giheje kurangira Burundi bukaba bwa bwasavye cyane cyane ibintu bibiri. Icambere nuko bwa bwasavye ko ibikogwa byo babirahagarara by'inama nshinga amateka byose byo no n'amashinga amateka y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko mu kurindira ko urubanza aruhera ica kabiri bwa bwasavye yuko sentare yo kwemeza yuko amategeko yaho nyanzwe maze amatora agasubigwamo mu gice cy'ambere rero sentare ihejeje kwanka icy'Uburundi bwasabye bwa mbere CNL ikaba yavuze ko ibikorwa bidashobora guhagarara kuko ngo Uburundi bwitwaye umunyarwanda Martin Ngoga yaramaze gutorwa kandi n'ibikorwa byaramaze gutangura ubu rero CNL ikaba iheje guhagarika kwigiza inyuma ibikorwa bikaba bizosubira kubananya hanyuma ariko ibikorwa by'inama nshingamateka ya EAC birabandanya mu kurindira kugo rubanza ruhera
Abarundi babashingamateka b'Abarundi niho bari hayico bashikirije
abashingamateka b'Abarundi mbere sibo gusaba ari banahari hari nabandi benshi b'ibihugu bitandatu bigize no muryango wa Afrika y'ubuseruko hari mbere n'utwara inama nshingamateka ya kano karere ka Yase umunyarwanda Martin Ngoga bose rero byaboneka ko bafite ubwoba baguma babazanya bati mbega bizogenda gute hari n'abatubwiye bati mbega mubona tuzohava dusubira mu bihugu byacu abandi bati mbega ano matora azohava asubigwamo maze umunyarwanda Martin Ngoga hatogwa ubundi canke bizogenda gute ibibazo byinshi rero baguma babaza bavugira mu ntamatama abandi babivugira hejuru hari mbere n'aberekana gashavu bavuga bati abarundi bagiye kudukura amatama kanwa n'ibindi byinshi bagenda barashikiriza ariko rero sentare yavuze yuko nido ariho Uburundi buzoheza bukerekana ingingo imwe ku yindi yaho nyanzwe gucyo hakazofatwa ingingo ya nyuma
urakoze cyane gose Pierre Claver niyo nkuru bandanye ukurikirana iyo nkuru hamaturaiza tugaruke ku makuru yacu yo hanyuma
Murakoze.
Ijugi America Washington DC mu kirundi ni kinyarwanda cha tubandaniriza ku kiyago cabanyedini kiremeshejwe Bujumbura na mugenzi wacu Diane Ndonsa ratangura yakira abashitsi hama baratubwira ivyo bayaga.
Nubunyene abatumire ni babandi tutangure twakire Patiri Aristide Njabuheze umunyamabanga mukuru mu biro bijejwe indero runtu cy'ugwaruka muri Kiliziya Katolika ndabaramukije.
Nagize bwakeye.
LH Haruna umwe mu ndongozi z'abayisilamu mu Burundi namwebwe ndabaramukije.
Ndabaramukije turamutse n'abatumviriza nabo turi kumwe.
Twakire na Simbo Jean Baptiste umunyamabanga mukuru mu runani rw'amashirahamwe y'ugwaruka mu Burundi CPAG namwebwe turabaramukije.
Mahoro neza.
Twibutse abatwumviriza ko mwumviriza ijwi rya Amerika aho tuvuga ku bijanye n'inzitizi ugwaruka ruhura nazo kugira ngo rushobore guharanira amahoro kikaba ari gice kigira kabiri kujyanye n'intererano ugwaruka kugira ngo rushobore guharanira amahoro LH Haruna Hunduwiga inzitizi nyamukuru mubona kugira ngo ugo gwaruka rushobore guharanira amahoro n'izi
haba kuri twebe twibaza ko turiko turafasha ugo gwaruka dutanga ico dufise abutanga ico dafise ushobora koza kwigisha amahoro kubwira umuntu ngo avuga amahoro cangendera amahoro wewe muri wowe utayafise utayagendera icyo ni ikintu gikomeye cyane gose mu gihe babonye akarorero keza imbere kuko ibihe tumaze iminsi ducamwo ntibyatanze akarorero keza kugwaruka ugwaruka ni gwinshi iyo uri kuronegwa ufise umurima hakajamo inka imwe yona nibyo iragi metero kwadarato mugabo hagiye mugura igwinka urumva ko zirarigita nkuko bavuga mu kirundi twebwe abanyamadini n'abandi bose dufatanyije na leta tukuye kwicara hasi tukavugana harakuvuga ngo ikibazo kugwihagurukira cyo kucicara sinzi ikintu muri ibyo bibiri ikibirenga iwacu tukacicara neza kugira ngo dufate imigambi tomoye nubwo gwaruka tugwereke yuko nko nabitanguriye ko ejo ari bo bazohabazwa mugire jo bazohabazo bategeza kwategura uyu munsi kandi hari ikintu tutakunda kumvikana ko nabantu bavuga ngo twarahenzwe tudashaka kwa maturiro turahendwa ibihe byose kuko mu gihe umuntu yaronse inyigisho ntuvuga ngo uri kurahendwa bavuga ngo torikara ukaritamira umuntu urengeje imyaka 5 kuko niho rindi kwanavuga nti muri zo nzitizi nyize zuko kenshi usanga hashobora kuba habuza akarero keza akamigambi mike mu gihugu uri kuraraba ubuzishwa kuba hari bw'imigambi mwishaka ko bufata arico gituma ari bagiye hamwe bahaze bakagira ibyumviro byinshi jo bonaragiye mu nama ndumva mugwaruka nk'uwo bita gasape wa ndafisi radio igitega yaratubwiye ibintu byinshi ashobora gukorana n'abantu n'abandi mugwaruka mvuze uko benshi bamuzi uravye ibyo yakoze n'ubwenge bw'umashuri ashobora kuba yarafise ingene bikoresheje abafise ubwenge nk'ubwiwe si benshi aha muri Bujumbura abandi bita Bujumbura barirare narumvise mu nk'umusore akiri muto akora ibintu by'imiyaga nkuba bimwe n'ibyo nubwo rero yuko bakuye kuri ubu bwinshi bwabo yicaye hamwe bakashira ibyiyumviro hamwe bakabona ko bashaka kuja mu bindi bintu atari bitwe twamenyereye atarukoza kudandaza gusa atari bya kugira gute bakagira imigambi mishasha bakashobora kurungira
ashaka wese mu ngabire ziwe
umwe wese mu ngabire ziwe bakazishira hamwe
nagomba nshigikire LH Haruna aheze kutubwira ku bijyanye n'inzitizi
yego
hari inzitizi jewe mbona ya mbere nyamukuru ishobora gutuma ugwaruka rudatera imbere ni inzitizi ya vyisa karero keza ariko je novuga yuko ari inzitizi y'ingene abarundi twebwe nyene twakuze twigishwa no kuvuga mu migenzo yacu no kuvuga tutegereza bwa mbere twebwe abarundi kuvuga tuti mbega bijya jewe bambwiye muhira kumuhana bijya bintu na nibaza ko nakuriye mwari vyiza ni vyiza vyukuri no kuvuga gutosora kwemera ko abarundi dutosora ibijanye n'imico n'imigenzo tugenderamo irashobora kuba inzitizi ubundi umuco n'umugenzo mwiza ntivyari bibi mugabo hariho umuco n'umugenzo uba mubi ugasanga umuntu awukuriyemwo urwaruka rukuriyemwo ntirushobore kugira akenge ngo ruvuge ruti mbega ibi bintu naho muhiri wacu bayinyigishije abavyeyi babinyigishije bavyaranje ubwo ivyo bintu ni vyiza akaheza rero bwa mbere bakavuga bati dutosora imico n'imigenzo
yego nkiyo tosogwe bari nkiye
hari nyiyo
twa dufise
hari nyiyo
mu nyifato nk'uko rya mu nyifato
n'imizi nk'akarorero reka nta nk'akarorero nk'akarorero nk'ibi bintu tugenderamwo ngo vyamoko ngo vy'imitumba ngo vyabavukana hari ya vyintara ubwo ivyo tugomba gutera imbere no guteza imbere urwaruka ntimwumva ko ari ibintu dukwiye gutosora
nonamwo bakareka kuba iyo mice y'abantu bavuka canke
kubuvuka ahantu sikibi sikibi mugabo kugikoresha ntibiteza imbere igihugu
ariko birabafasha mu mahuriro kujya mwavuze mugira amahuriro nabo ngira birabafasha ko bavuga bati abavuka duhure gusa sinzi ko bafise bagamije nabo ku ntumbero nziza yuko guharanira amahoro
uko kubahuza no kubereka yuko bo bose ari bene Burundi mu mice itandukanye mu budasa bwabo mugabo ico nshatse kuvuga tutatwongera kwija vya politiki washaka iyo tuvuze ko rwaruka rukoreshwa n'abanye politiki batugomba kuvuga iki batugomba kuvuga yuko n'abanye politiki barukoresha mu ruhande rubi wewe uvuka wewe umezuku wewe utegereza kugira ukunuko nivyo bibi rero ubundi politiki no kuvuga kwitaho ubuzima bw'igihugu cawe ntivyari bibi kwitaje uko ubuzima bw'igihugu cawe bategereza no kubimenya
Sinzi cyagomba kuvuga Jean Baptiste asanzwe avugira ari umunyamahanga mu rugo runani rw'amashami rwaruka
murakoze nge nagira ngira ngo shimangire kuri iki patiri ariko arashikiriza cyuko by'ukuri imico n'imigenzo kama yanyiranga barundi byiza twogerageza twaraba ko hariho iyo shigikigo hanyuma niyo tosogwa n'ivyo kuko dufashe nk'ibi by'amakoraniro aho ratunganwa nko mu makomine bagahuza abavuka komine bijya byari byiza iyo by'ukuri bigamije gutsimbataza amahoro gutsimbataza kwa kwiyumvanamwe n'urukundo hagati y'abantu bavuka muri iyo komine ariko bidacha bituma bavuka muri iyo komine bakumira bavuka mu yindi komine bihanura ubibi cyanke mu yindi ntara bihanura ubibi nibaza nivyo gukunda cyanke kwitwara rika aho umuntu akomoka ni vyiza ariko tukumva yuko ijya komine iri mu gihugu citwa Burundi Ijya ntari mu gihugu cyitwa Burundi ubuye n'uwundi avuka mu yindi ntara ukamubona mu Burundi ukamubona mu mvandimwe by'ukuri musangiye gupfa no gukira hanyuma ikindi nagira nunganire nuko nagira ngaruke kuri iki cyuko leta yaragize akigoroka kadasanzwe gushiraho ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati babushyiramo igisata kijejwe gutanga inyigisho zijyanye no gukundisha igihugu rwaruka hamwe n'abandi ba bene gihugu bagize Burundi kigeraho nibaza ko ari ikintu cyo shyigikirwa gose kuko turavye muri kahise ugaruka ku Burundi ntigwaronse umwanya ukwiye kwigishwa Burundi tukamenya ibiranga Burundi by'ukuri kahise ku Burundi tukakamenya
ariko mashuri mengo karizwe
karizwe n'ibyo ariko tugiye kuraba imice igize ugaruka si bose bagize amahigwe
yo kujya mu ishuri
yego hariho nabagize amahigwe bariga ariko batashoboye gushika kure kiza rero nuko ugaruka ku Burundi go kwigishwa ku Burundi kuko hajya n'umuntu kugira umukundo ubanza kumumenya
kubwanyu vyofashike
vyofasha kugira gwagwaruka gwumve ni kera narumva mu kirundi ati nta uteriwe aho ateretse igisabo gwumve cha gihugu cy'u Burundi babumenye bamenye igihugu hanyuma bibatere kumva bo kunda u Burundi by'ukuri
yego patiri
no je ndiko ndabyo abizagenza je kuravuga nashaka gushaka kutundi tuntu tubiri turamenyereye mu gwaruka navuze ko bakurikira karoro kari imbere ugwaruka dufise ine nzitizi bafise no vuga nka zibiri nuko aho bari badashaka kwiyemera kwemera ico bari iyo ni nzitizi ashaka kuba nkanaka gusa mugo batazi naka bahashitse yahishitse bigenze gute atamenye ko ari bintambwa kuri gutera birashika cyane naka ari baki yemera icho bari nibyo ariko aravuga ngo uva sinzi mwaro imurugigi nahandi ukemera icuri na cane cyane ukacumenya ko aho hantu uva uke kuhateza imbere kuko ari umwibutsa ariko nibwo bwango ukiza kiri wabo mugaba akabakora ukiri wako ariko bavagenda mugaba ategeza kuhakiza ico naco sanga niyo muri babiri batatu sanga umuntu ariko atera imbere agashaka kwibagiraho bari kumwe bagira ugorunani nikigira kabiri nibijanye nibihe bya none tugezemo usanga ugwaruka rushaka kwimura ibiva hakurya mugabo ntibarabe byiza muri byo ibyo ari mu nzitizi iri ku rubagira uti dukora ibi bakwira ngo ahandi mezo kumezo ku akibagira ko hari yahandi atari hoye ari akwiye kumenya ko byose atari byo ni byo patrie byavuze ati gusorongora cyangwa singi umuntu gutosora bakamenya ibintu byiza bivuye hanze bishira kwafasha nabijya atacho byamarira bakashobora kubigabanya kuko ravyo tugezemo usanga gwaruka aho kujya no kwishura cyangwa muri bya biganiro wabitunganije usanga afise ya ma telefone agezweho ariko araba ibintu bijya no hino mugabo muri byo byose atabimugira kamaro akwire kumenya yuko gutandukanya icatsi n'ururo akamenya ikintu kiza kibyo muri ibyo iri mu ntambwe mu gihe tubateko turakurikirana ngo gwaruka n'ibyo tweza kubikurikirana ntubahe umanya wose mugabo kabireka ko bya bintu bafise n'ingene babonana n'abandi b'imice itandukanye bakamenya ni baza kubyitwaramo uko patrie yavuze ibihe tuba twarabye mu bitari byiza ntitobiraga abana bacu tukwe kubereka yuko bateza kuronka uburundi umeze neza gusumba ubwo twabayemo ingora twagize ntituze kuzigisha abana bacu tukabereka ko ahubwo kahise mbari kabi ko dufasha kubaka kabazuza keza k'abana bacu
iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva izahindwi gushika izahindwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara.
Mwebwe indongozi z'amadini n'amasengero mwofasha gute kugira ngo ugwaruka rushobore kuba mu vya politique kuko kuba mu vya politique navyo birimo mu nyishu zo guharanira amahoro ingene bashobora kwitwara mu bijanye na politique ivyo murabibigisha
mwebwe ubundi ya definition mu kirundi bagitangwa indangura kintu indangura kintu ya politique nabivuze si kintu kibi no kuvuga politique no kwitaho ubuzima igihugu cawe kubwitaho mu ingene butunganijwe mu vyintwaro mu vyubutunzi no kuvuga mu mice yose none rero urwaruka rurategerejwe kumenya ko rutegeza kwitaho ingene igihugu gitunganijwe ukabimenya ico ni gikorwa cumwene igihugu wese n'urwaruka rurimo ivyo rero turabibabwira ivyo twebwe tubabwira yuko bategeza kwitondera nibibita ntuzeye faire de la politique kuvuga kuba umupolitisien wa umupolitisien no kuvuga iki ni engagement uba winjiye guharanira inyungu z'umugambwe canke inyungu ziki niki ivyo rero nabona abapolitisien badora politique
yego mukiraho rero ugwaruka ntirukiye kurondera guharanira izo nyungu ziva muri politique bajejwe kwitaho ubuzima gusa bw'igihugu mugabo ntibinjire kurondera
ico cyambere nico cyambere bwa mbere kwitaho ubuzima bw'igihugu ingene butunganijwe mbere binashobotse bakavuga bati butunganijwe neza canke nabi no kuvuga rero muri ico gihe nabo nyene baratategeje guharanira bakavuga bati nyabuna amatora aragize turagenda tutore ukabagira uti twe turabwira uti gende mutore mbwa mutore mwabanje gutohoza kuraba yuko ingene igihugu itunganijwe ari vyiza canke ari bibi murumva rero ico ntawo kibabuza turabibasigurira neza
ego
nkuko kugira nungane patiri mugenzanje hano ugwaruka ico dukora twe ntidukora politique nuko bivuze mugabo politique y'igihugu duteza kumenya ko ituraba twese n'ugwaruka rurimwo ikintu cyo hari ndigike mu gihe turiko turabereka ejo uko hari hameze ibyari bibuze kubereka ko bateza gushyiramo ingufu kugira ngo baterere interano yabo kugira ngo ejo habe heza gusumba igihugu cyabo gitere imbere mbega interano yabo ni iyihe ibyo tutabwiye no kuvuga ngo gena muniganire ibyicaro gusa icyo cyicaro gitwaye mu iki ugitwaye mu bubuhe bumenyi ugitwaye mu bubuhe bushobozi kuko usanga bavuga ngo genda kukuru muhutu wicare ngaha genda kuko uva imwaro wicare ngaha mugabo dushaka kututubye genda wicare muri iki cyicaro muri iyi ntebe kubera ko ushoboye iki uza guterera iki mu iterambere ry'igihugu wawe no gashaka kwiteza imbere mugabo nturondere kwiteza imbere utarondeye n'iterambere ry'igihugu n'uguteza imbere uwo muri kumwe ukamenye yuko ubwigenge bwawe aho ugarukira ari ubundi bwoma guza gutangurira ntushake kwigungira ko byose ibyo rero muri byo mu majyama menshi abarimo umwereke icabuze ejo agikorere ko kugira ngo ejo agiteze imbere gusumba mugabo ntaze kugisubiza inyuma bimunane ko giteze imbere gipfume kiguma hamo cyari kiri muga ntagisubiza inyuma
ego mwebwe Jean Baptiste ibyo izindongozi z'amasengero n'amadini bariko baravuga namwe niko muvyumva
ego niko tuvyumva uretse ko twebwe ahubwo mu migambo ko nitunganije nuko tuvuga tuti nimba hari ico na bose ahiriza muri yandero y'ugwaruka kugira ugwaruka rugumana intumbero nziza cyukuri twumva ko imigambwe iri mu wofati ya mbere yego hanyuma ugwaruka nago ruri mu migambwe tuvuga tuti ntimwumvemwo rangiriza gukoma amashi uma diskuru meza yuko arashikirizwa ntimwumve mworangiriza kuja mu ma groupe d'animation kiritirere bihererayo aho ahubwo gerageza mutera intambwe mugira uruhara muserukira urundi gwaruka hanyuma twebye turi mashira hamwe n'ivyo ariko urujya gwaruka ruri engagé dans la politique na ba ambassadeur ko twebye kugira nimba two kwiyumvira umugambi kereke pa bajya bari mu migambwe barafasha kugira ivyumviro urundi gwaruka rudahurikiye migambwe rushike bishike kure hanyuma ikindi nacyo twe dubakunze kwigisha gose ugwaruka kubijanye na no kurengera ibidutandukanye twumva yuko ugwaruka ruri mu mugambwe odebu ruri mu mugambwe iprona sende defdede uretse ko bari mu migambwe itandukanye ariko twese turi abarundi kandi uburundi dutegerezwa nkuko twaburazwe dutegerezwa kumva twobwihebera mu mwanya wa mbere atarazindi izindi ntumbero cyangwa izindi nyungu bakumva ubwa mbere yuko bategerezwa kwihebera Burundi hanyuma rero ubwo gwaruka nkurumaze kubangaje nkuko El Hadji yagiye kwishikiriza burondera kumenya by'ukuri ico ruriko rurakora kuneza y'ugwaruka kuko hari gihe ko tiko turavuga imitigire y'ugwaruka dukorera dukorana hari ugwaruka rufise imyaka hagati ya 18 na 35 muri aba anya hari aba barahejeje za kaminuza umva baba bageze kwigwa rugero guko ashobora kubangaje dans la politique
yego
ubwo rero turarondera kumenya turarukahiririza ubumenyi kabigisha ibintu bijyanye n'ubuserukizi leadership kabigisha ibintu bijyanye na bonne gouvernance citoyenneté n'ibindi ubwo rero rumaze gushika hariya muri politique dans les sphères politiques turakenera kumenya by'ukuri yuko ruriko rurakora ibikogwa bijyanye n'ubuserukira ineza y'ugwaruka by'ukuri
yego mu kurangiza ibijyanye n'ibyo ugwaruka ruheruka gukora mvuga ko rumwe goba gwaratumwe mu gutera amabuye mu gusambura isengero rya Ekleziya Katolika mu gihugu kibanye cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byo byo muvuga kwiki
ni kagahaze twavuze yuko by'ukuri hari ibikorwa biko birarangurwa mu ntumbero yo gufasha ugwaruka ariko kandi haracyari hagahaze
pati n'umuvuga kwiki kuri bijya ugwaruka gwakoze
ubwa mbere ho birababaje kuko nimba gwabikoze hari umuntu yabigishije kugenda kubikora ubundi nta muntu numwe yiyumvira afise umutima yo kwigishije urwaruka kuja gusambura urwaruka turwigisha kwiyubaka no kubaka igihugu ni burushoyero kugenda gusambura ica ricyo cyose umuntu yoba yabigishije ibyo bintu murumva yuko si umukunzi w'urwaruka n'umwasi w'urwaruka urwaruka rwateza kumenya yuko umuntu wese akwigisha kuja gusambura ntaba gukunda n'abarondera kazoza kawe kandi ntaba ari karakubaka
ego tubashimire ku ntererano mutanze muri kino kiganiro Patiri Aristide Ngabuheze umunyamabanga mukuru w'ibiro mu biro bya Ekleziya Katolika bijejwe indero runtu na Rukirisu by'ugwaruka turabakenguruki
ndabashikengurukiye na jewe kuba mwantumiye
El Hadji Haruna umwe mu ndongozi z'abayisilamu mu Burundi namwe turabakenguruki
ego turabakenguruka ku butumire
ego Simbo Jean Baptiste umunyamabanga mukuru mu runani rw'amashira hamwe y'ugwaruka mu Burundi CPAJ namwe turabakenguruki
natwe turabakengurukiye gose
twibutse abari ko baratwumviriza ko mwari ko mumvize ijwi rya Amerika aho twari ko turavuga kubijanye n'ico ndongozi z'amashengero hamwe n'amadini bashobora gushigikira kugira ngo ugwaruka rushobore guharanira amahoro Diane Ndose nari ndakiremesheje ndabakenguruki
Nadia Ndonse natwebwe tumushimire kuri uwo mwanya yafashe kuremesha ico kiganiro kandi no ngaduce dusozerere ikiganiro iwanyu mu ntara ariko imbere ko duhana gahindukira twabwira muri make ku rukiko rw'ubucuruzi rwa Nyarugenge mu Rwanda rwaburanishije urubanza rw'umuryango wa nyakwigendera Sinaporo Rwigara n'ikigo c'imisoro n'amahoro umuryango wa Rwigara urega ko wafungiwe uruganda mu buryo bunyuranye n'amategeko iyo nkuru umenyesha makuru wa Cheke bagira ubusa tuyikesha aracyari ko arayitunganya makuru imbere muraza kumenya byinshi kuri yo Diane Nahazwe twari kumwe mu miganiro vy'uno mwanya na Makibili ya Bero tudasize inyuma Ingenieur Linas twemi twifurize umunsi mwiza muranigwe mu banyu no mu vyanyu muraguma mwumviza ijwi rya Amerika mu ndimi zitandukanye.